Ed Nisu di America. Isuti America makirundi rimwe kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo @radioyacu @com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo ibintu byagenze gute inyuma yaho ni byo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushinga ntaheze none cyane z'umuhinga mpanuzo jambo kubibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarabaye komisera jejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1961 agenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1963 ntarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidele
duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye bufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora
zari zitunganijwe neza ni kuvuga ko umwami ari we yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe u Burundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Burundi buratewe wese ntawasigara nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe cumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi Burundi ingabo zabwo zari abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru Burundi bwari bwifashe mu byerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni
radio ijwi rya Amerika i Washington DC reka turabandanya ikiganiro cacu mu kanya gato
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 10,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi. Mwariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu igwanisho cibanze kurya babahakara Chinikov ni cyangwa FAR niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jerome Ratwumva.
Ati ubukona yubona nabwo bikimeze nka kera hari ubyo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'ishingira ngo murabande Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Twaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi vyagenze gute ku vyerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma na n'ubundi abasirikare bavuye ahandi, aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi, Abanyekongo babise ba Mususu.
Yego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababirigi bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na cumi na gatandatu batsinzwe.
Hacha haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe?
Kuva cumi na gatandatu gushika mirongo itandatu na kabiri.
Ku vyerekeye ico gisirikare cariho c'abadagi kugeneye cari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye?
Oya, bizari bitandukanye mu by'ukuri. Kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirije bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal batwumva
yego ndabumva
aho uri irindi zina
yego ndiko ndabumva aho ndi gusandi mu Burundi aziko tutabumva neza
Ego, mufise kibazo icyumvira.
Mufise kibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi baba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye. Hama niba baragwanye nabo bicanye n'aya traité de Kiganda umwezi gisaba bamuca amande. Bamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nibyo nagomba kubaza
murakoze
imbere yuko mu bicama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumva
reka mutumire abishure mu mwishure
ikibazo ni cyiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu gushika igihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka amajana ane na mirongo ibiri na zine niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kwa abapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka amajana abiri amajana na mirongo ibiri na zine gira amahoro
murakoze dufise kandi Aron ku murongo wa telefone Aron uratwumva
ndabumva
yego utubwire irindi zina naho hamagaye utubeye
Duhayimana Aron ubwo ngo ndi mu Uganda.
Yego ufise ikibazo kumutumire cyangwa icyumviro shikiriza?
Ufise icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego. Bwambere bwo gwambanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kugwana imyaka nk'iyo yose. Igikorwa gikomeye bose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu beshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi. Hoba hariho ukuntu baba barakora mwiri ya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki nirongora byose ari gisirikare ari terambere ari tera nyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari se barundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushasha yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wake yabigenza ivyubu nibindi murabona aho biteye
reka dufise kandi ari Raymond araduteye akamo Raymond uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho hamagaye uri
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagambaza umutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu nabaye bari bafite agaciro kugereranyije n'ubu ngubu
murakoze yasane wari yabiseguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiremo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho kugucura ivyuma babukura mu butare buvuye mwivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nivyo vyahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubirepfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze atufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyumviro
meze na deza ndi mu Cibitoki muri komune Buganda zone ndabwo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba n'ivweza ndimo ndaraba itwari y'ibya ya kera ingene Burundi bwari bwipanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze kimwe turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabari abandi nabari anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe isha twosaba yuko abarundi kujya nyene byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke undi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi tubabyitunganiriza ata wundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiriye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaki indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugano ubuye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John na nawe nyene ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose Icambere cambere cyo ngomba kubanza gushimirijwe cy'America kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byabo byifashe n'icatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo ibyo n'ibintu byiza cyane rwose hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abadage baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nk'abancumva yuko ababiriki n'abadage bakiturondera byo babipfa kuki wabakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayanga icyo babakiturondera murakoze
murakoze mu mwishure
icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko icyo dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga cyo cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afrika yose cyo cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo icyo gucacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami se barundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari se barundi ntiyari se baganwa ntiyari se batutsi ntiyari se gahutu ntiyari se gatwa oya se barundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nico bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubakira ku mayangene ingene yasize aturaze ingene twirwanira ingene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe haraho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mwo bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yavyariye uhavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Cairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri CAP muri Afrika yepfo muduhe aho handu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi 1999 cyangwa ntihenze na kane
niho Burundi bwahebera abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
buha yo twayitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ga nico gihe
ah nico gihe
nico gihe nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbirigi na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha mu Burundi mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze no kubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi numwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababiriki n'ibisongereza ibyabo kuva kuri adjudant gushika kuri general bari ababiriki ariko hagati ya adjudant n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiri kigusa
aho byahagumye gushika ryari gushika twikukire
byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo bamususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi 60 niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubirigi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwo abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3, 9, 10, 11 ukwezi kwindwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababiri baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abantumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute?
Urumva muri 1960 niho u Burundi bwatangura kugira icyiyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo. Uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu ngo agasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduke. Nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri 1960 bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda. Bari babonye ko hageze ndetse ko twacererewe ko nabo bacererewe bati reka rero aho twacererewe tundera abazoba abasirikare intwaza ngabo. Niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimwo Juvenal Habyarimana harimwo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure intwaza ngabo mu Bubiligi. Ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye nabandi.
Yego, reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Ndayisenga. Ndayisenga uratwumva?
Niko ndakomba cyane.
Urihe irindi zina?
Ni Ndayisenga Vianne.
Urihe?
Ngaho gutubura.
Yego, ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni kibazo ufite.
Yego.
Turabona yuko Burundi bwo hambe bwitwagwa fami. Turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubu uni Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko, tukumva ngo hari abari mu ishyamba, tukumva ngo hari ibiki n'ibiki, tukumva ngo haratogwa ibitriga, tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu, tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza. Ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye bwitwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire icyo gituma ubundi bwahinde muri demokarasi hanyuma ubwo ibyabwo. Ariko ibintu nk'ibyo nke twa tubyumva mbere na ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami, tugasanga mbere twebwe nyene abarundi tubyita ubwacu nyene. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo kumara uko ikuntu igihugu coba carikukiye gifite abasoda baco nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni. Akabazo kanje karako.
Murakoze, reka bishure.
Ituvuze nyakugira amahoro nivyo umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose 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 twarasubiye inyuma sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho no kuvuga mu kinjana cha 15 igihumbi n'amajana 4 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi ari cyo gikuru mu vyerekeye ubumwe muvyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu, umukuru w'igipolisi, umushingantahe, ingene twumva ubutegetsi caricyo. Umutegetsi atabaye Sebarundi agize ati jewe ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi cyangwa ndi umutwa, biba byononekaye byose, ibikurikira byose birononekara. Igisirikare cyo kica gikurikira, bamwe bati jewe meze nkawe, abandi bati jewe simeze nkawe, abandi bati jewe si uw'iwacu, biba byononekaye byose. Demokrasi uvuze siniyumvira ko ishoboka ata bumwe muri icyo gihugu buriho, ata mutekano uriho, ata muntu wa politiki agira ati jewe ndi Sebarundi. Niho vyava ku ndwaro ya cyami, nico gikura bami batuzaniye. Umutegetsi aba Sebarundi, umwami ntagira umuryango, umwami ntagira ubwoko, umwami ni Sebarundi gusa. We uri umutegetsi, uri uwahirya y'ejo, uri uwubu, uri uzovuka ejo, utari Sebarundi, shaka wisigireho, shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose, ntacyo uzoshikako. Nta n'iterambere, nta mutekano, nta kintu na kimwe kizoshoboka. Niko rero ubu nyongorane dufise, demokrasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano, amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza. Gira amahoro.
Murakoze. Dufise Rukundo. Rukundo, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Irindi zina uri?
Ndi muri Idaho.
Yego, ufise ikibazo, icyumviro ushikiriza?
Ya, ndafise ikibazo.
Yego.
Ya, ikibazo cya mbere nagomba kumenya, kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise, none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami, bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo, kuko turavye Tanzania, umutanzania ubwoko ubwo ari bwo bwose bibonamwo nk'umutanzania, kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose. Ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda, niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana, none n'abami bayikoze uko cyangwe n'abo babirigi nyine babikoze uko. Icyo nicyo kibazo cyane.
Murakoze. Mu mwishure,
ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkoramutima, cyane cyane mu byerekeye n'u Rwanda. Raba ngene byatugendeye kuva ababirigi binjira mu Burundi gushika muri 57, hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano. Jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53, kuva iwacu gushika i Kongo namaze iminsi 32 mu nzira, ariko hose barampa indaro, barangaburira, bafata nk'umwana wabo i Kongo batanzi. Nari mu mahoro atagira uko angana, ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye, ari mu Burundi, ari Kongo, ari hehe, sinovyubahuka. Kubera iki? Twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe. Ego, hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze, urya n'umututsi muteme, mwebwe ntimusa, mwebwe ntimureha, mwebwe ntimwavuye hamwe, mwebwe turabumviriza, baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana, tuvukana. Abatare n'abezi bapfuye iki? Abahutu n'abatutsi mubona bapfiki? Sabakene basa, sabagorwa basa, basangiye ugupfa n'ugukira, ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare, umureke yidahire, ari umurundi yigize akababone, ari umunyamahanga. Raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura, raba nikere, raba inzahabu, raba vyose bariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga. Abo rero kabazosiga igihugu tera amacakubiri. Umuntu azagira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora, ngomba guhornya abahutu njakira amahoro.
Murakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Habimigisha na wenye naratwakuye Habimigisha irindi zina
Mjedewo
Uri he
Ndi mu Burundi ngozi kumwumba
Ego ikibazo icyumviro
Boje kwa gushimira kabisa iyo iyo mugabo cyo kiganda zabacha twashimye cyane twashaka tunezereje Eh gusa twadivise kindi kibazo twashaka kuzikiriza twe dusanzwe dufise
Yego mubaze
Ni kibazo twadivise twege abantu babashomeri bari ne mu Burundi bamwe bamwe bo twarakoze gusa abantu batumye dufaranga twacu gusa sinzi twashaka mbe dutumire ko Dr. Minise Jean-Jean Dirahisha tuvugane twe agirije amba tubwiye
Nibaze ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga ico ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye turabashimiye ko mwaduteye akamo Ego, murakoze.
Nani murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bicira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushira izo ntego.
Murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona rwa gasore yatsinze yatsinze kandi nsinzi yayindi tarashikwa ko kandi nsinzi kwizoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyene arongoye abadasigana no kuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshinga mateka y'icyo gihe 91% atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa indazi ngoma nizo za muganda guye maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje nico twakurikije kandi dufise akangonongono ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda nta numwe yari yigeze aja mu gisota nta numwe naje nari ndabarongoye nta numunsi numwe nigeze ngira nti je ndazi bunduka ingene barasa nuko biva aho nukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye guserukira ububirigi enikyo namubwira nti duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe uravyemeye ati ndavyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twakoranye neza
subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Simeon uratumva
yego ndabumva
irindi zina huri
ndikumana nkaba ndi Bujumbura
ego ufise ikibazo kumutumire cyangwa icyumvi
ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'ingabo z'abakoloni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zageze zabyitwaramwo ego kibazo narinzitse n'icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiraje
murakoze arabishure
ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga nibwo budasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura naragiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha nyabura tabaranya nimuze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami barabarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa
yego
ariko cyane cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
gira amahoro
murakoze
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bitanga imana aratwakuye na wenyene aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi igitega
yego
ikibazo nari mfise mu kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba barazihimbiye hama bakaziyiraniza kandi umwami yatari baga ku ngoma
mu mwishure
sinumvise neza
mwasubira mu kabazo icyo kibazo
yego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hamba bakamunyuraniza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwaba mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambusi yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga cyo shaka kuvuga niba ari cyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami akira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami babarundi umurundi umwami w'uburundi akira umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'uburundi n'urwanda siwajejwe akaraye nakiriwe mu burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopold Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho twisasira abatusi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo cyangwa icyimurishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Zenu nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kubyabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
icyo ni kibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1884 gushika mu kwezi kwa kabiri 1885 bari mu nama i Berlin bati rero abo n'ibihugu by'ibihangange by'Uburayi bati rero Afurika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababiligi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
Yego, reka tugezeze ngaha, umwanya uraturangiranye. Dushimire umutumire wacu, umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi, muhinga mpanuzo jamu kubibazo vyerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere. Yabaye komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenyewe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963. Twako turavuga kwishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi. Dushimire umwe mwese mwashoboye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu, namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye. Mugire ibihe vyiza, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere.
Radio, ich bin ja Amerika, yo. baje muri zisha barundi babo James Jabrice Jabrice Yonyi Records.